Mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22 turabara mu gice cyose turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ku munsi wa kabiri w'indwi yatangaje ko amatora rusangi muri ico gihugu azoba ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2024. Muri ico gihugu mugambwe uronse ibibanza byinshi mu nama nshinga amateka niwo ushiraho umukuru w'igihugu. Ivyatojwe vyerekana ko amatora abaye muri iki gihe mugambwe uri ku rutegetse ANC uronka amajwi ari munsi y'ibice 50%, ngo babubaye ubwa mbere ivyo bibaye mu myaka igera kuri hafi ya 30 irangiye Afrika y'Epfo ibaye igihugu kigendera kuri demokrasi. Kuba umugambwe ANC ubandanya gutakaza icizere mu Afrika y'Epfo, abantu benshi bavyegeka kukwiyongera kubugizi bwa nabi, ubutunzi bwifashe nabi, kibazo cy'ibura ry'umuyaga nkuba n'ubushomeri bwibonekeza cyane cyane mu bakiri bato mu gihugu. Bitegekanijwe ko kuri uyu wa gatandatu itariki 24 ku kwezi kwa kabiri ariho Perezida Ramaphosa azotangaza ku mugaragaro imigambi afitiye igihugu mu gisagara cya Durban mu ntara ya KwaZulu-Natal. Ni iyihe ngaruka y'amatora ashobora kuzogira mu gihugu ku mugabane wa Afrika eka mbere no mu makungu? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Zenon Ndayisenga, umushakashatsi akongera akaba umuhinga muri politike ku mugabane wa Afrika ari muri Afrika y'Epfo. Twatumiye kandi Pierre Clavence Ngiyumva, umuhinga ku bibazo vya politike ari Bujumbura mu Burundi. Batumire, ndabaramukije.
Zeno muri Afrika y'Epfo.
Nagomba ntangurire kuri wewe Zeno, mu gihe hasigaye amezi make ngo amatora abe mu kwezi kwa gatanu, ubona abanyafurika y'Epfo bavyiteguriye gute imigambwe hamwe n'abanyagihugu? Ubona ibintu byifashe gute muri iki gihe mu kurindira amatora?
Murakoze cyane. Ku byo mbona, nibaza yuko kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na 1994 ANC ifashe ubutegetsi, biragaragara yuko ubu amatora akwikira nyuma y'imyaka 30 ANC iri ku butegetsi. Aya matora ANC bisa nk'uko itazokoroherwa ku byo tubona, kuko icyizere ni gike cyane ufatiye ukuntu ugwaruka gwakajije umurego mu kwiyandikisha kugira ngo ruzoje gutora. Kandi hari mu matora yaramaze igihe hari hari ukuntu ugwaruka gwahora rudebukirwa mu kwiyandikisha, ariko ubu n'umugwi ujejwe amatora waravuze yuko igitigiri c'abariko bariyandikisha ari kinini cyane gusumba uko bazitega. Ni ukuvuga yuko rero hazoba impinduka uko biri kose. Icyo abantu benshi biteze ni uko ANC ishobora gutakaza kwiganza mu nama nshingamateka na nkenguza amateka. Abenshi mbere bakaba babona yuko ishobora no kuzoba ifisi kuzoronka nk'ibice 40%.
Nikihe muri rusange kiriko gituma umugambwe ANC abanyagihugu bawutakaza ko icizere, uretse ibyo twavuze, ibibazo uhanganye na navyo muri iki gihe?
nizinshi na wabidonda kurangwa bimari mugabo izigaragaza nuko hariho ubutandukane mu bijanye n'imibereho hagati y'ubwoko bw'abazungu n'ubwoko bw'abirabure donc nibyo ko abirabure muri rusangi aribo bafite ubutegetsi mugabo kurundi ruhande abazungu aribo novuga ko ari bake mu gihugu ugeranije n'abirabure nabo nibo basa nk'abafise itunga ry'igihugu nibo bafise isi nibo bafise amafaranga nibo novuga bari mu bintu bikomakomeye ibintu byose birimo amafaranga hanyuma usanga abirabure nabo bari mu bintu bibayabaye.
Alo alo turamutaye ku murongo reka tuze kuri Pierre Claver Nsengiyumva. Aya matora yo muri Afrika y'Epfo yitezwe mu kwezi kwa gatanu mu gihe bivugwa ko umugambwe ANC uri kuratakaza icyizere mu gihugu. Mwarabaye muri Afrika y'Epfo mwarizeyo murakurikirana politike muyabona gute?
Namatora adasanzwe kuko uravye igihe kuva ANC irongoye iki gihugu cyo gihugu igihe mbere yari yacitse perezida wacu urabona ko hariho ibintu byinshi byari byarabaye aho Afrika y'Epfo kabaye akarorero gakomeye mu isi aho habonetse ukumvikana kw'abantu bari bamaze igihe kinini mu njyane zirya politike n'iby'amoko rero imyaka hafi 30 nk'uko mugenzangire kuvuga n'igihe twovuga ko demokrasi iba yarateye intambwe mu buryo abantu barongora uburyo abantu bumvikana ingene basangira bahanahana ubutegetsi rero ubu ni test niko navuga ni nk'iki nk'umwimenyerezo udasanzwe bagire berekane aho ari ku butegetsi biboneka by'ukuri ko hariho ingorane mu bintu by'ubutunzi ingorane mu bya politike hagati cyane cyane y'umugambwe nyene urongoye ANC harimo ingorane z'uburongozi ibyo rero turabe ingene bigiye kugenda mugabo ibyo nabyo twavuga ko biha inguvu abantu barwanya ibyiyumviro bya ANC ni ukuvuga ko hariho amaliyanse yandi agiye kuba kuboneka nko mu migambo w'abazungu kuko undi yabivuze urakomeye mugabo mbega ubwo hoba haragera yuko bosubira bagatsinda nk'amatora kuko nta na kimwe kibivuga kandi yuko batazosubira gutsinda amatora mugabo ubwo iki gihe abantu bariteguye kwakira nk'impinduka nk'igihe byoba bibaye yuko wundi muganga asa yayendise ariwo woba ubwira utsinde ariwo utsinda nk'amatora ni kuvuga rero ngo ni ibintu byo kurabira hafi nibaza ko abasenzi benshi ubu icyo ni ikibazo kimwe mu byo bafise kwibaza ingene bigiye kugenda yuko iyi myaka 30 iheze ibintu bizobandanya nk'uko byahora ndetse ikagumana ubutegetsi n'ibindi byobugumana naho izoba yabigenjeje gutya kugira ngo igirire icyizere n'abariko barahiganwa. Murakoze.
Murakoze. Zeno ndagisenga ku vyerekeye izo ndyane hagati y'umugambwe ANC ku batabikurikirana cyane mwo tubwire ingene zifashe.
Bo nibaza yuko nkuko nagenda bishikiriza mu biganiro byaheze ikijanye n'indyane ziri hagati y'indongozi za ANC harabaye ukutumvikana hagati reka mbanze mvuge hagati ya Zuma na Ramaphosa biragaragara yuko Zuma asa nk'uwagiriza Ramaphosa nk'uko ashaka kumufata nk'umuntu asanzwe nk'umuntu atacuye amazwe donc amufate nyine nkakujya kuko abandi bantu basanzwe hanyuma Zuma nawe akagerageza kwihagarara ko no kumwereka ati no jewe nshobora kumfasha gute kuko mfise kayise mu mugambwe mfise iki mfise donc ko nawe imyaka yamaze
turamutaye ku murongo Zenon Ndayisenga turasubira tumurondere tuze ku mirongo ya telefone dufise Daniel Bonaventure uratwumva
ndabumva neza
udutaye akamuri he
turi hano Kigali
ufise ikibazo ubaza icyumvise shikiriza
ndabaza ikibazo
mubaze
ndagira ndabaza ikibazo umutumire ndamubaza nti ese buriya byashoboka ko uriya mugambwe uri hariya ku butegetsi muri Afurika y'Epfo nawo bijya nka ngombwa ko habaho indi bahangana mu matora
murakoze
ikibazo cyanjye ni icyo
mwamwishura Pierre Claver nsengiyumva zino twamutaye ku murongo turiko dusubira kumurondera Pierre Claver
bisanzwe ego mu bisanzwe muri Afurika y'Epfo ingenzi ya demokrasi irahari kandi biragaragara yuko bateye intambwe mbere bageze ku rugero rushimishije gusumba ibihugu byinshi byo muri Afurika reka mbere n'ibya Burayi ego hariho barashobora kuvugana barashobora no gutaka mugabo ntaho turumva ko ari nk'injyane zimwe zotuma by'ukuri umwe avuga ati sinzosubira kuganira n'uwundi ubu rero ANC ntirerekana iyo ngendo ni ukuvuga ko n'ubu birashoboka bazovyemera amatora azoba hanyuma bazohura n'abandi imigambi badahuza gusa ikibazo jyane nabajije ubwa mbere nicyo twese dukwiye kwibaza mbega impinduka ibaye ntiyabereye ari ANC itsinda ubwo bizokoroha yuko ANC muri rusange bazovyemera ni ubwo uburongozi bwovyemera ubwo mu banyagihugu baho ubwo mu bantu bakoresha n'ibyimbiro by'abirabura canke bakomunista ndetse ubwo bazokwemera yuko hariho uwundi muntu atari ANC kwarinse niyo yerekana ukwikenga kwikukira kw'igihugu cyabo n'abirabure ubwo bazovyemera icyo kibazo umugabo ubundi amatora azoba ANC nishobora kuyampa kandi n'ikizovamo kizamenyekana ikibazo rero nicyo nuko abibajije n'abandi barakibaza ubwo bariteguye bose kwakira ikizova mu matora nk'uko n'umuryango w'ubundi uzonanirwa ushobora kugerageza kwama ku ishari ivuyemo mbega bazoca babigenza gute bazokumvikana icyo kibazo rero
murakoze radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri tsanga turiko turavuga ku matora yimirije kuba mu gihugu cya Afurika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu kwimirije ku uyu mwaka ku itariki 29 ngaruka kuri Zenon Ndayisenga kuri ivyo bibazo umugambwe ANC uhanganye harimo ivyo by'urugero ruri hejuru rw'ubushomeri cyane cyane mu bakiri bato ibibazo by'ubutunzi umuyaga nkuba ubugizi bwa nabi tuvuge nko ku kibazo cy'ubushomeri mubona gihagaze hehe nibihe umugambwe yanditse wagerageje gutorera icyo kibazo nibihe byayinaniye gushobora kugitorera inyisho kubatwumviriza wabwira
murakoze cyane nibaza ko ku kibazo kijanye n'ubushomeri kuko nari nabivuze kare iki gihugu gisa n'igihugu kigabuyemo kabiri womengo hari igihugu kibamo abazungu hakabamo n'igihugu kibamo abirabure okay abirabure rero nibo ku rugero runini novuga bakenye cyane hanyuma abazungu nabo nibo ku rugero runini basa nk'abafite ubutumwa so abirabure naho binanatse kuva mu 1994 bakagerageza kwiga baragiye ku mashuri abatari bake ariko ubu hageze igihe aho usanga umuntu yiga agashobora kubura akazi ibitaboneka kenshi nko mu myaka yo mu 2000 cyangwa mu 2004 abahejeje amashuri barashobora kubona akazi ariko ubu hari igitigiri kinini cy'urwaruka ruheze amashuri ugasanga ntabuzi bashoboye kuronka umuntu ashobora kuzakubaza ikibazo ati mbere bazakuronka akazi he mwibuke yuko akazi ari hahandi muri leta ubuzi bwo muri leta naho muri rusange muri Afurika n'ubuzi bunovuga buri kurushinga buke cyane hanyuma ubundi buzima busigaye ni ubuzima bwo mu ma entreprise ya diamante prize nayo ari mirimo y'abazungu. Oh, kugira ngo wamwirabure adoqualifying kugira ngo ashobore kuronka akazi muri ya entreprise y'umuzungu bamusaba ibintu byinshi cyane. Akarorero barashobora kugusaba nka experience y'imyaka 10 nawe ari ukiroha diplome. Nico gihe biragorana cyane kugira ngo ushobore kuronka ako kazi. Ese nijo hariho n'igihe
ntaguciriyemwo kubijanye urikuravuga ko ari kibazo gikomeye cyane ku gwaruka bakiri bato babirabure ugereranije n'abazungu nk'ivyo bari kubasaba nkayo mashira hamwe ikorera ku giti cyabo asaba abo birabure ugo gwaruka gwabirabure bahejeje amashuri n'ivyo basaba n'abazungu canke barabonera birabure ubibona gute Hello Zeno uranyumva? Halo Zeno. Zeno uranyumva?
Yego, ndabumva.
Yego, nariko ndabaza mwariko muravuga ko ikibazo cy'ubushomeri hagati y'abahejeje amashuri ugwaruka rw'abirabure bibagora iyo bagiye kurondera nk'akazi mu gisata cy'abikorera ku giti cyabo muvuze ko kiri mu minwe y'abazungu. Abanyeshuri bahejeje amashuri hamwe b'abazungu bo ivyo mwariko muvuga basaba nka experience y'imyaka 10 nivyo basaba n'abazungu canke bibakubirabure gusa
iragoye mugabo ico bumenya iyo batanze appel d'offre no kuvuga bayishira kuri bose donc yawe umwirabure yawe umuzungu hanyuma rero biza kugaragarira cyane cyane iyo habaye interview donc niho haza kuba selection twese gucisha hirya no hino by'ukuri biragaragara yuko sosiyete yo muri Afurika y'epfo itaranwana neza ntabwo yigeze inwana aho abirabure n'abazungu twavuga ngo baranwanye donc baragerageza kuko kunwanisha abantu babiri badasangiye ras ntiba byoroshe ariko hariho biragaragara yuko bataranwana gutanwana neza rero biratuma niyo hageze igihe cy'akazi ubona yuko umwirabure akitaweho ahantu hari akazi gatangwa n'umuzungu n'umuzungu kandi akitaweho ahantu hari akazi gatangwa n'umwirabure par exemple ari nko mu makaminuza muri academy hari nk'ahantu usanga bariko baragira appel d'offre hanyuma bakaca bavuga ngo ngo aka kazi ngo twankuraja yuko nimiburiwe ngo
uvuge mu kirundi ugerageze kuvuga mu kirundi Zeno ugerageze uvuge mu kirundi amajambo
yego
bandanye
okay murakoze we nako ndavuga ati hanyuma bakavuga bati aka kazi ukeneye nimiburiwe ko ho jamwo ngo umuntu wo mu bwoko bw'abirabure ngo kubera ngo ariwe yakozwe ko cyane na apartheid donc ukacubona rero yuko hariho ugukumira kuko mu ico gihe umuzungu nawe acabona nko kumengo yakumiriwe hanyuma no mu bijanye no mu handi hantu ho batangira ubuzima bavuga mu entreprise naho kandi umwirabure nawe aza gucabona yuko kumengo yakumiriwe mu ijambo rimwe rero novuga ko ukubura akazi biragaragara cyane kubirabure gusumbya ku bazungu haba kugwaruka cyane ku bandi bantu bakiri mu myaka y'ubukure.
Murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Apotre Innocent uratwumva?
Allo
uratwumva Apotre?
Ego ndabumva.
Udutaye kamuri he?
Magaze muri Kenya.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumvire ushikirize ubishikirize?
Ni kibazo nagire mbaze mutumire.
Mu kibazo?
Mbanje kumara mutumire.
Arabumva?
Nyakuba mutumire. Tugitumize tubona abanyamahanga basanzwe bakorera imirimo yabo ngaho muri Afurika y'Epfo bagandagugwa. Hanyuma amatohoza kugwa ntiyerekane vy'ukuri abantu baba bakoze ubwo bwicanyi. Nashaka kubaza umutumire mbega none burya nta ruhara rwa leta rwoba rurimwo ko abantu bakora ibyo bintu by'ukuri batamenyekana.
murakoze yego
ni kibazo zakobaza umutumire ati none burya ko mbona abazungu bunga muri Afrika y'epfo badafatwa kumwe n'abirabure si ya discrimination ya kera apartheid ndiwa kuba yaragarutse mu bundi buryo
murakoze reka bishure
kibazo kwa minuto
mu mwishure se no Zeno, uratwumva? Zeno,
ndabumva.
Eh mu mwishure?
Bisikyo kugira kabiri, mugabo ishobora kugira cyambere, nkumbere no cishura.
Ndakubwira cya kabiri, ishuri cyambere, eh.
Ego. Eh ku cyo cyambere, Apostle Innocent muri Kenya yabajije ati, ati mbega abantu bamaze igihe baganda kugwanisha cyane abarundi, tukumva ko bagandaguriwe hiyo muri Afrika y'epfo ntabwo hoba harimo uruhara kwa leta. Nundi baza yuko mwacatubanza ariko leta yo bataruhara ibifitemo. Kuko uri kuraraba ikiba cyatumye umuntu apfa. Ino baragira amatohoza abayimbitse iyo batoye ikiziga musoka muja guta. Barabanza bagapima hanyuma bagatanga icyo twakwita mu Gifaransa twita raporo. So uri kuragiraba biragaragara yuko kenshi leta ikabirimwe ahubwo twovuga icyo twokwita tukite gute uko tugikibi icyo twokwita crime Afrika yepfo iri mu bihugu bya mbere ku isi aho usanga uko tugikibi buri hejuru cyane ugereranije n'ibindi bihugu byo muri Afrika donc iyo abantu bakubonye ufite amafaranga barashobora kukwibundira bakagukurikirana bakayamafaranga bakayakwaka iyo rero ugiye kwinanata niho baca bashyiramo ukuntu bashobora kukuzimanganya bakakuzimanganiriza ubuzima bakakwica akenshi rero ibice birenga 90% by'abarundi baba bapfuye rimwe na rimwe uzosanga bazize ko bashaka kubiba ibyo bari bafite na cyane cyane amafaranga abarundi mu mico yabo n'abantu batamenyereye kubika amahera muri banki rero iyo bafite amahera rimwe na rimwe bayabika ku mufuko iyo bamaze kuyabika ku mufuko rero wa mwene gihugu yamubonye cyangwa wa mukozi yamubonye iramukurikirana ku buryo imwaka y'amafaranga haba ku neza cyangwa ku nabi icya kabiri mbere yuko mpeza kuri iki kibazo
abarundi
bakunda gupfa n'abarundi ngaha batwara amapikipiki bakura indya ku kazi k'uburiro bazijyana ku muntu abazikeneye rimwe na rimwe rero nk'imvura yaguye ipikipiki ni ikintu kitagifite balance uri kuranyonga aranyerera amaze kunyerera kubera uruja n'uruza rw'imodoka bari nyinshi uri nyuma agaca ahita amugonga abantu rero benshi bapfa uzosanga bahitanwe n'izo ngwa n'ibyo mukozi w'ikibi navuga ubwa mbere hamwe n'abo banyonga amapikipiki akenshi impfumu zokumva zabaye ino uzosanga zimwe n'iyo mice ibiri
ikibazo cya kabiri yabajije ngo kubona abazungu ngo badafatwa kumwe n'abirabure ngo sivangura rifatiye ku rukoba ribandanya muri Afrika y'epfo mwo byishura muri make
ntawovuga ko ryaheze nimba ntanguye yatahuye neza abazungu ngaha nibo bafise ibintu nka byose nibo bafise amafaranga nibo bafise amazu nibo bafise ibintu nka byose ni nkabo bafise mu minwe hanyuma yibuke neza ko abazungu bamaze imyaka amajana ane bafise ngaha muri iki gihugu bafise mu gihumbi cyangwa n'amajana atandatu na 52 so bamaze igihe kirekire ngaha iki gihugu urabikunze bacubatse nk'igihugu cyabo abakunda gutembera bavuye i Buraya bamusaza ngaha
alo uracyari ku murongo ndi tukumva Zeno wo murongo wawe sinzi ikibazo ufise uratwumva Reka turasubira tumurondereze no. Reka nze kuri Pierre Claver Nsengiyumva. Wo kwishura kuri ico kibazo Pierre Claver cuwo yabajije apotre abaza ngo abazungu kubona nubu badafatwa kumwe nabirabure ngo ni ivangura ribandanya. Ngo bandanizaho Zeno yari karavuga.
Ego ico ni kuvuga ko ico kintu kiboneka ko byukuri abazungu ibintu byinshi biri muri icyo gihugu byerekeye ubutunzi nibo babishyize nibo babikoramo nibo mbere banyenebyo ni kuvuga ko abandi barimo harigeze kubaho politike y'ikintu bita sigirendo kivuga mu kirundi mugabo amwe bagerageza guha nk'akazi umwirabure mugabo atari uko yarakwiga ibyangombwa byose mugabo bakavuga bati kugira ngo abantu banywane reka dushiremo naba bakavuga bati ariho igice n'ibice 15 tuzobishiramo abirabure niko mbere nabo benshi babakuru ubona babayeho baduze cyarimo mu byo Mandela na nabo bari kumwe bashoboye kumvikana ko n'abazungu ba Frederick de Klerk n'abandi yuko bazogerageza kugira amareforme amwamwe aho binjizamo abirabure kugira bumve ko nabo barimwo kandi igihugu bafise ico bariko baragitereramo. Umunsi rero byarahindutse gato ku myaka uko imyaka yagira iraza ni ukuvuga ko harabayeho na n'igihe by'ibingorane byo mu by'ubutunzi aho usanga hariho nk'amashirahamwe nk'amahinguriro akomeye yari mu minwe y'abazungu yagiye aragira ibibazo nayo nyine hamba bakagabanya nk'abakora urumva rero iyo bagabanije abakozi kenshi bafatira bararaba nk'abantu bafise akamaro kuruta abandi bakabagumyayo mugabo abafise akamaro kaciriritse cyangwa gasanzwe rimwe nibo barumvikana si muri Afurika y'Epfo gusa ibihugu byose byo ku isi niko bigenda iyo habaye ingorane z'ubutunzi hari abo banza ababandanya bakora n'abarindiriye mugabo icyo nshaka kumubwira uyu muntu nuko apotre nuko nibifatiye cyane cyane ko abo bantu ari abirabure oya bifatiye kuri system yaho yo ngaho ni kuvuga ubutunzi buri mu minwe y'abantu rero umuntu rimwe abaha akazi kenshi afatira ku bumenyi bwabo ku bushobozi bafite n'ibindi mugabo hariho n'ukundi umuntu kugira aronka akazi nina tuzamaze kubibona aho umuntu arangwa n'uwundi rero abafise byinshi barashobora guharirana akazi ugasanga rero abo bazungu kandi si bo benshi hiye muri Afurika y'Epfo ni bake ufatiye kubirabure bahari ni ukuvuga rero yuko biboneka neza ko asari igihindutse abirabure bataduze cyane mu byerekeye ubutunzi mu byerekeye amashyirahamwe amahinguriro ngo bagire uburyo bwabo bwinshi mu mashuri cyangwa mu masiranse n'ibindi bikorwa bindi bisaba umutwe ni ukuvuga ko nabo bazohana akazi mugabo bitaramera gutyo bibaza ko ubu niko bimeze biraboneka ko Afurika y'Epfo bari ifite ubutunzi ku hafi 98% n'abazungu urumva rero n'indi ntambuko yatubaza kubishika ko mu mwanya uza n'indi ntambuko bazotuza kugira ngo ibyo byabaye byo kumvikana muri politiki bibe kandi bifatane n'ibindi bice byose bigize ubuzima
murakoze
gusa mbwabo n'ibyerekeye intwaro byerekeye imibano byerekeye imico n'ibindi kugira ngo bazogerageze kugera ku rugero hamwe bavuga bati aha turangana aha turashobora kuvuga rumwe aha turashobora kuegoza.
Ku mirongo ya telefone Richard Livingstone aratwakwira twumva Richard ntari ku murongo wiwe umeze neza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC kuba cugura amaradiyo yabo turiko tuvuga mu kiganiro muri Isanga turiko turavuga ku matora mu gihugu cya Afurika y'Epfo amatora azoba ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatanu ku uyu mwaka wa 2024. Tugaruke Richard yagaruse ku murongo uratwumva Richard
ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ah, ndi Nairobi.
Ufite ikibazo ubaza batumira iki cyumviro shikirize ubushikirize?
Ah, je cyumviro nashikiriza ni manoro no tanga. Nuko buriya nkuko yo yambare nde yavuze ati turacyari muisa amuganya vya turacyari nko mu bukoroni. Kuko je kuraba nka twebwe duca kumi kuri immigration kumi park itandukanye kuko bakira abazungu siko abanyafurika twakuri urabona buriya nk'iyo utonze imbere hakashika umuzungu kanaka buriya ujya umunyafurika ariko akora kuri immigration akubwiye ati banza wegere inyuma mbere akakwigenza ko yuko mengani wabukwiga ibyangombwa wa muzungu akabanzaga agatunganirizwa ese muri Afrika gusa si muri South Africa gusa icyo kibazo kiri nko mu bihugu byose mugare buriya nkacavuga yuko ari ukutamenya kw'abanyafurika jeno kwa Karorero nkino muri Kenya hantu nkorera ho ndabona ko ikibazo bagikemuye hanini uruhande hano dukora benshi n'abanyafurika kandi si kuvuga ngo abazungu ni benshi ariko buriya ugiye kuraba abantu bahamakontra benshi n'abanyafurika kubera bavuga ati nta kuntu umuzungu yoza kuguma dushyira mu bukuru nko kumenga turi mu bukoroni kace sanga bariko buriya kurya babaha ubuzi abazungu abaheshi niko n'ubutunzi bw'igihugu bagenda barabunyonyeza ariko buriya ufashe ugaha bene gihugu ukabaha akazi niko ubutunzi bw'icyo gihugu bugira hane butera imbere kuko nk'akarore nka jewe yego ndiko ndakorera muri iki gihugu ariko kubera asanzwe n'umunyamahanga mvuga ati jewe ubutunzi bw'iwanjye nzabukoreramo mu gihugu cy'u Burundi mvukamo rero buriya niwumva kwa iki gihugu si cyo nzoteza imbere nzoteza igihugu cy'u Burundi rero nkacasaba yuko abanyafurika verema twocanuka nyine natwe tukareka kugira mu bukorone bw'abazungu icyo kiyumvira ntarize
ndabashimiye ku cyumviro cyanyu yari Israel Livingstone ku murongo kandi dufise abakubaho Norbert uratwumva
ndabumva neza cyane
uduteye ka muri he Norbert
ndi mu Rwanda
ufise ikibazo ubaza icyumviro
mwasubiramo kw'insanganyamatsiko gatoya
turiko turavuga ku matora ategekanijwe amatora rusange ategekanijwe kuba mu gihugu cya Afrika y'Epfo ku itariki 29 y'uku kwezi kwa gatanu kuri mwaka wa 2024 umugambwe ANC ukaba ubonwa ko uri kuratakaza icyizere ku matohoza akogwa umugambwe ukaba uhanganye n'ibibazo bitari bike twavuze nk'ibyerekeye urugero rw'ubushomeri ruri hejuru ibibazo by'ubutunzi ubugizi bwa nabi ruswa kubura kw'amatara n'amazi muri ico gihugu
ndo ni byiza ko wagiye kuba amatora kandi n'urugamba ruba rukomeye ako si rwakwiye no gukomera ahubwo ruba gukorera mu iterambere ry'umuturage cyangwa se n'ibindi bintu bigombwa umuturage ubundi kugira ngo iterambere ryihute mu gihugu cye noneho n'icyo kibazo cy'ubushomeri kigacika ariko usanga kenshi mu bihugu si muri Afurika y'Epfo gusa usanga no mu bindi bihugu bya Afurika ariko bimeze usanga ubushomeri ari cyo kintu kiganje imbere kubera imirimo iba itaboneka neza ariko mu kutaboneka neza n'abayobozi batowe ugasanga nta ruhare bagiramo cyane ugasanga inshingano batorewe ntibazikurikirana neza niho rero hazava kwa kutumvikana umwiryanuka ugatera mu gihugu cyabo gusa nyine bajye bafata urugero rwiza ku bindi bihugu ndakeka natwe u Rwanda turimo hari ahantu twavuye naho tugeze kuko ndibaza nise ahubwo mu gihe yiyemeje ko wenda yatorerwa azatorerwa wenda yiyamamaza hari bike wenda yaba yaragezeho wenda bikaba byarageze ku baturage
uri kuvuga umugambwe ya ANC na Perezida Ramaphosa
yego
murakoze reka abishure Zenon Ndayisenga uwo mwishura
ndo
sinzi ko mo mere nk'umuntu bwiza mu kabazo bamwumvise neza ariko hari hakaho nta muntu umvise neza mu mpera
yari karavuga ibyo bibazo muri Afrika y'Epfo ko biri n'ahandi ku mugabane wa Afrika mugabo yari karabaza nimba umugambwe ya ANC na President Ramaphosa hari ibintu bashoboye gushika ko mu gufasha ubuzima bw'abanyagihugu kwisununura
ego uko biri kose nitwa cyaduhagarara ku byo batashoboye gushika ko gusa hari nibindi byinshi bashoboye gushika ko kuko muri buka nk'igihe imbere yuko Ramaphosa ashika ku butegetsi abanyagihugu batari bake hari batari banezerewe harabaye no kugumuka gushikaho hariho ahantu amasoko yabomowe ahantu badandariza ibintu biriya biribwa hanyuma icyo gihe bavegetse ku bayoboke ba Zuma na cyane cyane abava mu ntara yo kwa Zuru Natal icyo gihe rero Perezida Ramaphosa yarabihoyahoye arasubiza igihugu novuga ku murongo hanyuma inyuma ya Afrika y'Epfo hariho n'ibindi bihugu bigaragara yuko Afrika y'Epfo yagumanye yongereje imigenderanire wanashaka kufatiye ku gihugu cy'Uburundi bagafatira no ku gihugu cya Tanzania iyo imigenderanire yayisanzwe imeze neza ariko ubu bisa niyongereye ufatiye nko imigenderanire iri hagati y'igihugu cya Afrika y'Epfo n'u Rwanda imigenderanire ntabwo yatosikaye cyane ugereranije no ku ntwaro ya Zuma kuko ku ntwaro ya Zuma imigenderanire ya Afrika y'Epfo n'u Rwanda isa nk'uko yari yasiganye akatari gato ushikaho hageze n'urugero rw'uko bashyiramwo novuga bafata ingingo yo kugara ambasade ku ruhande rucanke ruriya ariko ubu Perezida Ramaphosa yaragerageje udashoboye barabandanya ibyo batumvikana babyumvikana mu nzira za diplomasi ariko ata gushamirana kuhabaye harabaye n'ibindi bitari bike hagati ya Afrika y'Epfo n'ibindi bihugu byo mu Barabu murabona nk'ubu nk'akarorero ijya nama ya BRICS iheruka kubera muri Afrika y'Epfo murabona ko Ethiopia na Nigeria basabye kwinjira muri BRICS Afrika y'Epfo rero kubona ariyo yari yakiriye novuga ijya nama hanyuma ibyo bihugu bigashobora kwemererwa
atse kumuta kumurongo wiwe umeze nabi mubandanya Pierre Cavense ngiyumva kuri ico cimviro kuvyo umugambwe ya ANC washoboye gushika ko ku ntware ya Ramaphosa
ego nukuvuga ko uko yari kwarabisigura je no kongera ko nko mu vya gisirikare naho nuko Afrika y'Epfo yagerageje iri kwiragerageza kugira uruhara ku rukomeye mu vyerekeye uko yitunganya mu bikorwa bimwe bimwe kugarukana amahoro canke mu kumvikanisha impande ziba ziriko ziratata uwo ni niragi imbere rya Mandela hamwe n'ibindi bigo bimwe bimwe abantu batazi cyane byo muri Afrika y'Epfo bikora uko bukeye ko bwije kugira ngo bagerageze gufasha abantu gutorera amatati cyane cyane nko mu bihugu bimwe bimwe habamwo intambara zifatiye abakomoko cyane ku byinjiro bya politiki bisanzwe bidahuye ikindi nacyo ni uko Afrika y'Epfo kuri Ramaphosa yerekana cyane ko bagomba kugerageza kuba igihugu giteye imbere no kuvuga cyujuje bijya bintu bitanu kenshi barabira ko bapimira ko kuvuga mu buryo bwa gisirikare mu buryo bwa diplomasi mu buryo bwa politiki mu buryo bw'ubutunzi hamwe no mu buryo bw'imico kuvuga rero yuko cyari mibano kuvuga ko Afrika y'Epfo iribona kandi cyukuri irakora byinshi kandi irafise na n'ibyo ihagarara ko kugira ngo yemegwe kuvuga ko muri kazoza hariho byinshi izoba ifise izobikora kandi izoyishira hamwe n'ibihugu bikomeye nk'uko yatangwe kubirabira kuri ya BRICS ikindi nacyo novuga nuko Afrika yepfo byo byose intambwe zayo za demokrasi igeze ko nkuko navuze gisangura ni nyinshi ibyo imaze kwerekana niyo bashwanye niyo batase n'igihe bari ko baratata barashoboye bunyene kubitorera inyishu bigenze ari bonyene bonyene babyikoreye atabandi bantu bagiye hagati ni kuvuga ko icyo ni ikintu cyerekana gukura nuko bashobora no kubandanya babikoresha mu minsi iza kugira ngo izo ntambwe zose zitanu bashobore kuzishika ko hanyuma bahangane nyine mu buryo bw'iterambere n'ibindi bihugu bikomeye bya rutura byo ku isi. Nibaza rero ko Afurika y'Epfo ikindi kintu iri kwirakora ni kugerageza gushyiraho nk'ingendo ku Banyafurika yo kurabira hamwe ibyabo ni ukuvuga ntibabavanure n'imigenderanire n'abandi mugabo cyane cyane kuraba mu byo bafise ibyo bashobora bonyine kwitunganiriza mu bice byose ni ukuvuga ko n'akarorero bashobora gutanga ariko nk'uko jewe ntabwo kugira amakenga iyo ndiko ndasesengura ndakunda kwibaza mbega bitagenze gutyo ho bigenda gutyo ni ukuvuga ko ntagosya bwose ariko aya matora azoba nk'ikipimo kizotwerekaho Afurika y'Epfo ishobora kugera ngira nko mu myaka
50 murakoze. Tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Nitanga Simon uratwumva? Nitanga uratwumva?
Yego ndakumva neza.
Uduteye ka muri he Nitanga?
Ndi mu Rwanda nanjye mu majyepfo mu karere ka Kamonyi.
Ufite ikibazo cy'imvura ibushikirize?
Ndagira ngo harakeneye arakomoje ho avuga ngo Afurika y'Epfo uburyo yihagazeho yego ni igihugu gikomeye ariko uburyo gihagarara kikema kigasa naho cyo amahanga atakireba cyane cyangwa se ibyo akivuzeho n'ikibitindewe cyane kikomereza gukomeza inzira zacyo z'iterambere ambwire ni iki gishoboza Afurika y'Epfo kuba yo igishobora gutyo bikaba biyikundira mu gihe abandi tuba tubona byaragoranye abantu bibiri bihugu by'Uburayi byarananiwe kuva yo ngo bishyire y'u Burundi. Afurika y'Epfo yo ni iki kintu ikoresha kugira ngo yihagarareho ku rwego mpuzamahanga ikomeze yemye kuriya. Hanyuma hari n'ikindi yarakomojeho avuga ngo ni igipimo cyiza ayo matora. Ntabwo ngewe ariko mbibona kuko kenshi usanga aya mashyaka afite ukuntu aba yarateguye ibintu byayo no gutsindwa nkabona wenda bitaza kuba hasi rero simbona nkaho byaba ari igipimo cyiza kuko igipimo kukirebera ku matora hari igihe mo umuntu bidakunda kubera ko ibintu bya Afurika biba bisa n'ibiteguye rimwe na rimwe cyangwa bifite uburyo babiteguyemo ambwira nimba abona we kuko yarabivuze ariko ntabwo nimbisha ko ryewe cyaba ari igipimo gikwiye cyo kureberaho politiki ya South Africa. Hanyuma anambwire iki bindi bihugu bya Afurika byatigiye kuri Afurika y'Epfo mu buryo bwose bwa diplomasi, uburyo ibanye n'amahanga n'uburyo y'ubwayo ibaka politiki mu gihugu hagati.
Murakoze. Muri make cyane mwo mwishura Pierre Claver Nsengiyumva nibaza ko afite kubyumvira mwari ko muravuga.
Mere kuri icyo ahereje ko ariko aravuga ibijanye na atari igipimo cyiza nuko nashatse kumubwira yuko ni uko bizogenda n'ibyagenda neza bizoba isomo abantu bashobora kuraba yuko nubwo bashobora gushanirana abariko bararondera kurongora igihugu mugabo bahejeje bakumvikana kucavuye mu matora bikagenda neza bizoba ari byiza kuko niba batangura imishamirano gutera guaserera induru kurwana n'ibindi naho nyine ni kigo abantu bazose bavuga bati burya nubwo twari twabonye ko hari ibintu byinshi bikomeye bari barashitse ko kumbe byari ibintu by'uruhendo ni ukuvuga yuko ata nta mahoro arama cyangwa iterambere rirama twabona riri rizobandanya muri icyo gihugu nisho nashatse kumusigura rero ibindi navyo no vuga ngo mu byerekeye ibyo bya diplomasi cyangwa ibindi sindi ko ndavuga ngo igihugu kimwe kimwe ngo cya mbere ni cya kabiri ni cya gatatu ni iki mugabo mu bimenyetso bimwe bimwe abantu bakunda kurabira ko harimo ubwigenge ubwigenge aba mu bucamanza aba mu biki turabona twarabonye ko no mu gihugu cya Afurika y'Epfo nk'umuntu nka Zuma yarakomeye mugabo yaritabye ubutungane ubutungane buramucira n'urubanza ni ukuvuga ivyo si ahantu hese tubibona nko muri Afurika kuvuga ngo hariho rero uburorero bumwe bumwe abantu bashobora kwigiraho mugabo hariho n'ibindi bitari byiza nk'iyo habaye ikibazo naho ariko turakivuga ko cyane nga cyerekeye n'ibya ruswa bijya byose urabona ko Afurika y'Epfo irerekana hariho abantu bakomeye abantu b'abagwiza tunga bakomeye abahinzi bigeze kubazwa byinshi bikomeye mu bintu mbere na Zuma yarabizizemwo yarabibajijwemwo iby'inzahabu n'ibindi ni ukuvuga ngo harimo ibintu hari intambwe bamaze gutera sivuze rero ngo byose byaratunganye mugabo niko karorero n'ubu ndabisubiramo bazofatira kuri Afurika y'Epfo mu myaka iza mu kuraba ibikunda n'ibidakunda kuko sinti byari bina byoroshe mbere n'ukoroha yuko igihugu nkaco kibaho imyaka yose kiri kumwe n'abantu babakinije babatwaje igitugu bakabagirira nabi bakabafungira indongozi zabo imyaka n'imyaka ubwo abo bantu bakavayo baharira ni ukuvuga ngo nigeze navuze ubwa mbere nari kubibandanya ko umwanya uza ni ukuvuga ko ibyabaye byasa neza mugabo byazaniwe n'abantu badasanzwe icyo naragize amahirwe yo kubona ba Mandela kubona ba uyu Desmond Tutu narabonye naraginjiye no mu ahantu bariko baratanga ijya raporo ya ijya mu kunywanyisha n'ukuri no kunywanyisha ndibuka narabonye ibintu ntibaze yuko bishoboka muri Afurika ni ukuvuga aho abantu bumva baharira nyene baharira ariko ukabona yuko batahuye ko kandi iyo haciye imyaka itari myinshi cyane haciye imyaka 20 2023 ni ukuvuga ngo twofata ko si ukubatera amashurwe mugabo barafise intambwe bateye izo ntambwe rero nuko ndavuga ngo ni igipimo muri aya matora nimba tuzobona basa basimbanira ko kwa kundi tubora tubibona mu bihugu bimwe bimwe biba byo muri Aziya cyangwa iby'ahandi abantu bamwe matora baca batangura gushyira mu bigere n'ibyara kabisa harya aho tugomba tuti mbega abantu bize iki bashoboye iki
murakoze Citizen ari ku murongo wa telefoni uratwumva halo
ndabumva neza kandi ndabumva
uduhamagaye uri he
ndi Kigali mu Rwanda ndashaka kubaza ikibazo batumirwa
mu kibaze
murabona ko Perezida Jacob Zuma mbere y'uko afata ubutegetsi hari habayeho kweguza uwo yasimbuye ndetse na Zuma nawe kugira ngo Cyril Ramaphosa afate ubutegetsi babanza kweguza Zuma kandi buri wese hari ibyaha yari ari kwagirizwa ku ruhare rwe Zuma ari amazu yubatse yashinzwe gukora mu isanduku ya Leta Cyril Ramaphosa ejo bundi ariya mafaranga yaburiye mu isambu ye menshi yamubazaga impamvu atabitangaje iperereza ngo rikurikirane rikabonwa n'abandi bantu kiba nk'igitoki yuje mande eshatu zikurikiranye zituma ziha n'imbaraga abakeba muri politike mubivuga nk'iki mu busesenguzi bwanyu ubu mwo kuri imbere muri ANC ku buryo uyu navuga ngo ubaye manda ya gatatu nka perezida urangiza manda ye avaho yuzuzwe n'ibitutsi bikomeye cyane mwabonye uko abadepite bagenjereje Zuma muri iyo zo bundi barari amafaranga yavuye mu ifamu yari amukozeho ntabwo byaba intandaro yo gutakaza amatora y'umukuru w'igihugu muri iyi minsi kubera andi mashyaka bahanganye icyo ni ikibazo cya mbere ikibazo cya kabiri Julius Malema ni mwa politike ukiri mutoya kandi uyu munsi ku ngoma ya Makoza ubu niho habayeho ibibazo byo gusahura amaduka y'abatavuka muri Afurika y'Epfo bikorwa n'urubyiruko rw'Abanyafurika y'Epfo ku buryo bukabije nabwo habayeho ibibazo by'umuyaga nkuba ku buryo bukabije ese Malema Julius Malema nibona iki atari igihe cyiza cyo kugira ngo andi mashyaka yiyunge nawe abe yazamuka ku butegetsi nka perezida ugifitemo imbaraga ukiri muto noneho habeho n'izindi mpinduka muri politiki ya Afurika y'Epfo bibe byagira icyo bizahura mu iterambere rya Afurika y'Epfo.
Murakoze, murakoze. Mu mwishyura Zeno Ndayisenga. Zeno, uratwumva? Aro Zeno? Zeno? Zeno uri ku murongo?
Hello?
Mwo mwishura? Mwo mwishura ibibazo abajije Citizen.
Ego. Ego, numvi ku kibazo yavuze kijanye nuko imbere yuko Zuma akugwa ku butegetsi bamwagirije yuko yari akoze mu isandugu ya leta. Mfatiye ku byo mugenzanje yari yasiguye. Iki gihugu hariho intambwe bateye ikintu kijanye na demokarasi itandukanye cyane cyane gose n'ibindi bihugu byo muri Afurika. Wanashaka no kuvuga ko hariho n'ibihugu byo muri Burayi barusha mu bintu bijyanye na demokarasi. Iyo rero umukuru w'igihugu ari ku butegetsi cyane uwahoze ari umukuru w'igihugu cabonetse ikintu cyo mwagira yuko yaba yarakoze ikosa baramushyira imbere y'ubutungane akabaza. Iyo rero I'm sorry. Iyo rero ni kimwe mu byo Zuma mu byamukoze ko. Hanyuma igicanye na Maposa ari amahera yatowe muri farm. Nibyo nawe yaratwe kumukora ko cyane. Mugabo novuga ko umugambwe uri ku butegetsi wagerageje kumupfukafuka. Ataguko ikiringo ciwe cyasanikirangiye. Sasa nikirangiye kandi ngaha niba mutinya abantu ko ari umukuru w'igihugu ikosa ari mwagiriye rimwe na rimwe hari igihe baraho bakavuga ati uyu muntu by'ukuri yakatse umukure naho ikiringo cy'iyo yaba yararahiriye ko yarangire. Ikijanye na Julius Malema avuga ko akiri muto hanyuma ko bigaragaza ko hariho ikagurika ry'amatara kuri iki kiringo itigeze bibaho burya muri Afurika n'ibyo yamatora yegereje twoni muri Afrika gusa wanashaka yamatora yegereje haza ibintu byinshi biza noga gute nko gushira mu kigeragezo leta iba iri ku butegetsi ikintu gika yamatora rero n'amazi hamwe n'ubugizwa nabi bundi butandukanye ni ibintu biza nk'ibigeragezo abatavuga rumwe na leta bashira imbere bakerekana ati wewe leta raba ibyo tugeze tubibona ku ntwaro ya Mandela tugeze tubona ishyirahamwe ry'amatara ku ntwaro ya Mutanche tugeze tubona ishyirahamwe ry'amatara ku ntwaro ya Mbiki tugeze tubona ishyirahamwe ry'amatara ku ntwaro ya Zuma naho hari ibitagenda neza tugeze tubona ishyirahamwe ry'amatara. Ubu rero igihugu giteye imbere nka Afurika kubona hamwe hari ishyirahamwe ry'amatara kuko biri kose n'inzira yo kurondera ku ntibobwira nte esezerera Ramaphosa nawe hanyuma umuntu ashayibaga ikibazo bega ikiragurika ry'amatara isigura iki amatara ninde ya control mu bihugu byo muri Afurika rimwe na rimwe hari igihe kibaza ngo ni leta mugabo twababwiye yuko iki gihugu cyubatswe n'abazungu ni ukuvuga nibo bazi aho amatara yazananye kujya kwa amazi abantu babona banwa mugabo ntibaba bazi akarere azana namwe ya dezane nk'imyaka 200 wa muzungu niwe wabafise ka niwazi y'amatara yazananye niwazi na y'amata yazananye yari ariko ashobora kugenda kugira icyo twa kwita mu cyongereza cyo cyangwa mu gifaransa bita sabotage bakagenda bakayakasira hanze kugira ngo basebye cyangwa bateze urubwa ANC hamwe ANC igure ishobora kwisigura umva na ANC iraza kugora ukuntu iza kumenya ni hehe amatara yoba yakatiye cyangwa ni hehe amazi yoba yakatiye kuko ya plan ubundi abafise y'amatara n'amazi ifiswe
n'abazungu ntaguciriyemwo ntaguciriyemwo president Ramaphosa yarashizeho umushikiranganje yihariye ku kibazo cy'umuyaga nkuba ico kibazo ariko agitorera inyishu gute uwo mushikiranganje turamubuze ku murongo kandi zeno Pierre Clavence ngiyumva wo kwishura kuri ico kibazo cy'amatara muri Afrika y'Epfo kurangiza dusigaje akanya gatoyi Zeno Ndayisenga muri rusange witegereje kubona ibintu bimeze ngaha muri Afrika y'Epfo kujanye nayo matora muravuga ko mwavuze ko umugambwe yanze nafuze ibyo bibazo hari byinshi waranguye mugereranje niyo yindi migambwe iri komakomeye nk'ubu umugambwe wa Malema n'umugambwe w'abazungu Democratic Alliance muri rusange murabona uko bizogenda kose umugambwe ANC naho uri gutakaza icyizere ariko zoyatsinda canke ntibitomoye
aho rero nibaza ko hari ikintu mutatetse ngo mamvuge ku ruhare rwanje bwa nuko namugenza bashobora kuza kumbura kugira icyanyunganiye ANC n'umugambwe ni nk'icyo twitanze nka parti eta ni umugambwe ukomeye cyane ku buryo usanga kukura ku butegetsi ikintu cyoroshye hari ibintu byinshi twavuze bitagenze neza kandi turabona yuko amahirwe yo gutsinda yawo asa nk'uko ari make mugabo kukura ku butegetsi ikintu cyoroshye cyane bigosaba ingufu nyinshi cyane EA umugambwe wiganjemo abazungu hamwe na EFF umugambwe utwagwa na Julius Malema akaba ariwo ugwiriyemo urwaruka macana cyane rw'abirabure kugira ngo bashobore gukura yaba byashoboka EFF ikumvikana na DA hanyuma bakagira bagateranya hanyuma bakagira icyo kokwita mu gifaransa koalisiyo byokoroshye cyane gukura ANC ku butegetsi yosigaranye ibice bike bito gusa kuko wowe wanashaka
umwanya ugiye kurangira yego umwanya ugiye kurangira
usagara bikomakomeye
umwanya urarangiye
Pretoria na Cape Town
umwanya urarangiye Zeno Zeno umwanya uraturangiranye umwanya uraturangiranye ni ikiganiro dushobora kuzobandanya twari kumwe n'abatumire Zeno Ndayisenga mushakashatsa kongera akaba umuhinga mu vya politike ku mugabane wa Afrika ari muri Afrika y'Epfo na Pierre Clavence ngiyumva umuhinga ku bibazo vya politike ari Bujumbura mu Burundi twari ko turavuga ku matora ategekanijwe kuba muri Afrika y'Epfo mu kwezi kwa gatanu tariki 29 zo kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nshimira abatumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwese mukunda radio y'u Amerika tubatumiye kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu bikurikira kuri radio yanyu radio Ijwi ry'Amerika mukurindira ibihe byiza.